urunani rw'amaradio mu Burundi. Énergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradio mu Burundi. Énergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradio mu Burundi. Urunani rw'amaradio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi.
Kije tubahani kaze murano makuru y'urunani rw'amaradio amakuru ashimikiye kungi ngimwe rudende itangwa igifumbire yirima gimeshi mbe ifumbire yasabwe n'abarimyi yoba imaze kuboneka ariko hakogwa iki kugira ifumbire iboneke ibi nibindi nivyo tugiye kugaruka ko murano makuru yo mu runani rw'amaradio mukaza kumva uko abarimyi mu ntara zitandukanye babibona ndetse n'intererano z'abahinga
amaradio y'urunani rw'amakuru wa kane ni FM bonesha FM radio isanganiro shima FM yo murumonge agaseke yo muruyigi naremesha mahoro yo mukirundo amwe n'ibinyamakuru vyandika hari byo iwacu na Jimbere magazine ano makuru kamwe kashikirizwa na Venan yo mwungere mfatikanije na
Esperance ahinkuye
Frédéric Gasore ari mu binga bw'ivyuma ano makuru hagarariwe na Pascal Nayimana hamwe na Jean Dodie irakoze mukanya ni Donido kaze Mwidani do gyanu makure murunani tuwa heri mwumano kukigi ugu wa mwimu warini Mwumuri zoni kigwe na kumine rumonge Vito kakobari ya maerifu mbraliko wakababatara yironswa Warini yu mizako wakizuru mbro da sanzwe na chane chana Warini yu mchari warini ya hitu wa mgata kwa basawako tanguru usha Yuja inuru danda zo wifu mbire kuguri guwa venchi wa shoka Hishari kabura
Bamwe mu barimyi bava ku mitumba itanu ikizo zone kigwe na komine Rumonge ni mu ntara ya Burunga batwiganiye ko intunganyo ijyanye no kurira ifumbire amahera yose rimwe imbere atakarusho yabazaniye ifumbire barihiye ngo ntibayironswa yose ku gihe ibituma imirima yabo itaba igitanga umwimbo ushimishije nkuko byiganwa n'uyu murimyi w'igitegwa cy'umuceri
cyo indi bayanje yarapfuye nari mfise igitari y'umuceri ngaba mu gatakwa igitabiro cambere narayibuze igitabiro kiga kabiri yibura kandi nakosa amafaranga menshi cyane kuko iyi gitari turayikota miliyoni 10 ngubu narahombye naronse agafuko kamwe kijya yirabura ibiro 25 uyu munsi ugira gatatu rero ndavye kubirarane mvise imifuko 6 yayire hanyuma mvise imifuko 11 yijya yirabura mvise imifuko 6 yayire yera ijya yirabura mvise imifuko 12 niyo mifuko 12 rero umva bampaye agafuko kamwe sigaye nishuze imifuko 11
abo bari nyibidoga kandi ko bashobora gutonda gatatu cyangwa karenga bagata uko baje kandi baba batumwe ko bagatakaza umwanya wo kurangura iyindi mirimo
cyambere nuko umuntu ariha amafaranga yose y'imifuko yandikishije hanyuma ugatonda nk'iminsi itatu ugahagarika imirimo ugataha turonse nako gafuko kamwe mu gatondo uri ngaha rero ibikorwa byo mu ndimo wahagaritse nta gikona kimwe ikora akora wicaye ngaha inzara n'izuba biri ko bigukubitira ngaha tutaha turabaye information no kubesha
basaba ko tunenge twibonekeza mu itangwa gifumbire muri zone kigwena ko twotorega umuti na cyane cyane ifumbire baba bariye bakayironswa yose kandi kugihe ubujejwe gutanga ifumbire muri zone kigwena asigura ko tunenge dushikirizwa nabo barimyi dutegwa n'intonde z'abishuza ifumbire y'ibi ndara nezate guwe nabi ariko Kabura Charles amenyesha ko izo ntonde ziriko zirakosogwa n'ababijejwe muri zone avuga kandi ko we buri gihe atanga ifumbire abanje kurekurirwa n'utwara zone hamwe n'ujejwe gisata c'uburimyi muri zone kigwena mu kigwena komine Rumonge mu ntara Burunga Rishari Kabura kubwurunanirwa ama radio
Richard Kabura reka tugukengurukire tuve mu ntara ya Burunga tuje mu ntara ya Buhumuza bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cankuzo mu ntara ya Buhumuza baridoga ku ifumbire ya fomi tariki itangwa neza muri ririma gimeshi hari abavuga ko bahabwa igice cy'ifumbire barihiye kubera yihari ari nke abandi bakavuga ko babuze amatike yo gutorera ko iyo fumbire kandi bararishe amafaranga yose muri komine Cankuzo hujejwe ibidukikije uburimye n'ubworozi havuga ko ifumbire yasabwe n'imaze gutangwa bageze ku bice bya baba 60% by'ifumbire imbura ibuhumuza Gracie niburana
abo barimye bo mu ntara buhumuza bavuga ko itango gifumbire ya fomi yo kwirima y'impeshi n'ibirarane yaranzwe n'utugwane tutari duke amatike yandikirwa ku mutumba hakaba hari abatashoboye kubimenya baca kwikangurika ingo caraheze hageze gutora iyo fumbire naho ibirarane ibyo bahereye ko hakurikira y'impeshi ariko hakaba hafashe ingingo yo gutanga imbura yonyine nko muri komine ya Cankuzo ubugira abarimye bari baratera ntibacererwe iyindi kazotangwa hanyuma abandi bakavuga ko baronka ifumbire idakwiye bakaronka igice cyangwa kidashitse geranije niyo bari Kibali ya mahera yabo muri bese ya be kushikamungu hariho abataronka amatike kubwa abanyagihugu bataronka amatike yabo biboneka mu ntara ya Kera ya Muyinga no mu ntara ya Kera ya Cankuzo n'urugi niko bimeze ngo bifumanga bahuhusha ko gutwara bordero barihiye ko n'igitasi cyo ku mutumba cerekana uburinganire bw'amatongo yabo kugira ngo baronke ifumbire nk'abandi ntibacerwe gutera bidogo bavuga ko kubura ifumbire cyangwa gutera batevye bizotuma bagira inzara mu miryango kuko atampimba bazoronka ushimishije urongoye igisata cyo gushingira ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri komine ya Cankuzo zo jirani nda kubwayo avuga ko amaze gutanga ifumbire yababa ibice 60% DSW kandi akamenyesha ko hari amazone amwamwe hari ingorane nk'amabarabara mabi cyangwa imiduga idakwiye akavuga ko muri zone bumba byabaye ngombwa ko ibiri muri kibanza bakaja kuyitangira ahitwa Bunyerere muri komine yose ya Cankuzo hari hasabwe amatoni arenga 587 ya imbura amatoni yatotahaza arenga 2022 na bagara itoni zirenga 16 hamwe n'itoni za Shwagara zirenga 2556 tumaze gutangwa itoni 553 za imbura itoni zibiri za bagara amazone ane agize komine ya Cankuzo ariyo Cankuzo Minyare Kigamba na Gitaha kase niburana ibuhumuza kumunda ni kwa maradiyo
kase niburana urakenuye gutangiriraho ifumbire gene biri magi impeshi hamwe n'abarimye bari barihiye ramaze kuboneka ku rugero rw'ibice bya 70% Adere niyo sababu yo kugira imigorozi n'ibidukikije muri iyo ntara avuga yamara ko haragahaze ku ifumbire ya Irene na totaza Jonas Mashurushuru
Kubwa bene igihugu bo muri komine Matongo y'intara ya Butanyerera twaganiriye ifumbire iri kiratangwa ngo ni cyane cyane ifumbire y'ibirarane itatanzwe ku marima aheze na cyane cyane iyo mu bwoko bwa imbura ariko ngo ku ifumbire yo mu bwoko bwa ire canke totaza ngo haracyaragahaze
hano sibirarane nayo twoje bashyashe n'icyaro
basha ibirarane barabirongejwe ibyirabura ibyo ita imbura mugabo ibyera niboneka
twebwe imbura baraduhaye ngo yire ntitwarose ku birarane
ibirarane barayironse ariko iyindi barisha amafaranga ntibarayironka
Selemani Niyitunga ajijwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri komine ya Matongo aravuga urugero bageze ko mu itangwa gifumbire muri iyo komine
ngo mu bwoko bwa imbura ifumbire y'ibirarane iyo bigeze gutangwa ku 15 ifumbire yayire ku birarane atugeze ku 10% abarimyi benshi barayironka
ku kibazo cy'urugero rw'ifumbire imaze kuboneka mu ntara ya Butanyerera yose Adelino Niyonsaba ajijwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara yishura ati
muri rusangi cyamaze kuboneka hafi bice bishika 200 y'ifumbire dukeneye mu ngaho onye mu bisanzwe nafatiye hamwe y'ibirarane kuko ifumbire twita y'ibirarane nayo rikaba rifumbire kuba yironkejwe ubu icikora muri kino gihe kimpeshe kucereka ibirarane cy'imyavu ya fumimbwa na bagara tubona ko bose bazotunganirizwa gusa acaragahaze kumwavita ire niho amaze kuboneka muke mwana twizera ko nawe nzotukaboneka hama no tukatubwira tugasaba abasanzwe barose iyo soko gutanga iyo fumbire ishyirahamwe fomi kugira ingufu kugira ngo ifumbire itaraboneka bikunde kiboneka imbere y'uko kuno kwezi kurangira kugira abarimyi bose bashe kuronka ifumbire bakeneye bashe guteragira
ubukene bw'igitoro hamwe n'imiduga mike yo gushikana ifumbire imaze kuboneka mu mazone zikaba ari zimwe mu ntambamyi zishyikirizwa n'abajejwe igikorwa cyo gutanga iyo fumbire ariko haravugwa n'ikibazo cy'abarimyi barihiye mu banki BCAB batararonswa amatike abaha uburenganzira bwo gutora iyo fumbire Jonas Mashurushuru mu ntara ya Butanyerera ku bw'urunani rw'amaradiyo
Jonas Mashurushuru ubona tuje mu ntara ya Gitega bamwe mu barimyi bo muri iyo ntara baridoga ko ifumbire y'impeshi batarayironka kandi bararishe bavuga ko hatanzwe ifumbire y'ibirarane bakizera ariko ko ibirarane biriko n'umwavu w'impeshi barihiye uzohava uboneka tubumvirize
Muri imaji menshi abarimyi benshi turidoga kubera tutashoboye kuronka ifumbire nko tubishaka twararishe amahera kare dufise udutike mugabo ico twabonye umwavu wabonetse bahereye guha abakera bo mu mwaka uheze ibyo rero ni ibintu bitadushimishije nabo baronsa mu mwaka uheze sinovuga ngo baraheze ngo bakwize ku rugero bari bifuza ifumbire
twatusanze dufise ingorane z'uko umwavu tari wabonetse mu gihe giheze mugabo icyizere turagifise kuko leta ahikiriye rusansuma y'abantu urutonde rw'abantu batarose umwavu mu gihe giheze reka ruheza ubu turabona yuko abarondera umwavu mu gihe giheze bariko baraburonka biduha icyizere cy'uko dushobora gukoresha uwo mwavu twari gukoresha mu kiringo giheze hanyuma ubundi nabo twari kuronka uno mwaka ishobotse tukabuzaburonka umwaka uza
twararose amase y'ibirarane ariko ay'impeshi ntaraboneka ntaratangwa rero nk'umuntu aba atari yarishe ibyo birarane murumva ko impeshi cimugora kuko nta mase y'impeshi aheza ngo aronke leta twisaba ko yofata ico kibazo c'amase ikagifata mu minwe amase akaza aratangwa kare kugira ngo umwimbu wiyongere
bwa mbere twoshima yuko leta yamaze kubona yuko ikibazo c'umwavu gihari ikagifata mu ntoki ugahindura sisteme yo gutanga uwo mwavu aho babanje kugira rusasuma tukabona yuko mwese yandikisha kandi tuje kwiyandikisha tukaronka n'ubududu tike tujyanye n'ibyo twiyandikishije gushika hirya y'ejo haronka abe umwaka waheze noshima kugeza n'umusaba bigeze nibaza yuko ahubwo buca baheraho nyine kugira ngo ibyo by'ibirane bihere hamwe byo gumuko turabona yuko kwirima ryo muci atabirane bizaba ikihari basi ubu tuba turakoresha ibyo birarane
urunani kwa maradiyo mu Burundi Synergie des médias au Burundi.
Zitandatu zirenze ku minota 41 n'umunyamakuru yo mu Runanara bandanya y'uburiro ry'amashyirahamwe y'abarimyi borozi Fopagur ubona ko atafumbire hari ikwigeranije n'iy'abarimyi basavye Jean Marie Nyonga baserukira iryo huriro agafatira kukunge n'abarimyi bahabwa ifumbire nke kuyo basavye nabo nyine bamaze umwanya munini batonze ku mirongo asaba leta gutanga uburenganzira ku babo bose babishoboye binjize ifumbire mu gihugu kugira ngo iboneke neza gutyo abarimyi boroherwe Jean Marie Nyonga
biratandukanye n'ivya mbere kuko mbere umuntu yari avance hanyuma kigora akaheraheza amahera mugabo naho nyene ifumbe ntayironka ariko ubu amahera yari hantu tarite yose mugabo kugeza uyu munsi naho nyene ifumbire cyabaye ikibazo kugeza uyu munsi abantu baracyatonda imirongo kugeza uyu munsi abantu barabuze ibyo bafata n'ibyo bareka igishasha muri byo nuko muri byanyine n'ibyo by'ifumbire ubu kera umuntu yari afise amavoca agafuma yirondera amavocha yiwe yafise akacavuga ati amahera yanje nayo ahombye nga ubu rero nta mavocha bafise amavocha barayatanze baronka n'uburesi ubwo buresi rero batanze businyo n'abakuru b'imitumba nabwo nyene igihe wo waronka nk'imifuka ibiri cyangwa itatu abashowe kwironka baronse umufuka umwe iyo yindi sigaye kakaresi baguha karimo imifuka 5 cyangwa 10 kaca gasigariyo nta ubitsi rero ingene bizogenda kugira ngo umuntu azore kiperenzi wa isigaye ibazo kwifumbire habari mu ruhararo nini kwa leta ko leta iba yakoze ibyo bintu nuko yo kumva kama tugenda turatera dusemerera abantu bakora ibintu bya fomi kugeza gukuri n'urugero turabona yuko kumbure atanga uvu nyinshi bakorera ko kugira ngo abarimyi muri rusangi baronke ifumbire nko bikwiye nta fumbire ihari uko byo kugwa neza rero nuko twe twateye akamo tuvuga ko leta iyo liberaliza abantu bose bashobora gukora mu gisasa cy'ifumbire bakayikoreramo kumbure bahiganywa ari benshi byo kunda yuko izi nguvu bakoresha muri Kenya bakoresha muri Uganda bakoresha muri Tanzania bakoresha ahandi kandi ngaha natwe ariho ikimbuko ryayo riri tukayibura kumbure abandi baje bobona yuko bo higanwa nabande hanyuma kumbure ifumbire kaboneka neza icya kabiri nuko aba bantu bari ko baratanga amahera yabo bo yatanga atari ko yarazayo bo yatanga bayatangira icyo wabona niba yatange nk'ama avance hera batanga avance nka avance mugabo ubu yataga yose hanyuma nivyo bitangiye ntuse kwibona icyo rero nacyo ni kintu nibaza cyo hinduka leta ikiyumvira kuri aba bantu ko nabo barimye mu byo bakora hariho umwimbo ubone kugafasha abanyagihugu bakabaho kandi bateye imbere bakashya no mu isoko igihugu kikabomboka kubera amataxi n'amakori biba bikubariho
Uwakabari Jean-Marie Niyongabo arongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi borozi ifopabu nayo ukugabanuka kumwimbu nigo ruhombo rutegwa n'ikena canke n'icegwa gifumbire bivugwa n'umufundi w'indimo yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Pierre Claver Nahimana kubwiwe leta itegerezwa kurondera uburyo bukwiye kugira itorere inyishu ikibazo c'ikena n'icegwa mu gutanga ifumbire tumwumvirize
ibitegwa byabuze ifumbire biraboneka yuko bidashimiye na gato biragwaye bitegwa n'indwara ugasanga ntibikomeye ugasanga n'iyo vyamye uzorabe nk'ibigori cyane biharage vyama ubuntu bubi bwose butoya ataca bumaze urumva rero aho niho umwimbu mwinshi utakarira haba inkurikizi nyinshi ukurumva neza yuko abanyagihugu umwimbu bene igihugu umwimbu w'ibiharage umuceri w'ibigori n'ibindi bifumbirwa tubizera ibintu byinshi nivyo dufungura twese turabizi niwe bita ati muri ibyo bintu ntibishobora guhara mu gihugu bibuze igihugu kiramirwa nabi igihugu cyose kimirwa nabi se barimye bonyine twibuke yuko igihugu cyacu kigize cyane cyane uburimyi barimye benshi niba bagitunze ivyo bimbura bitunga igihugu cy'u Burundi n'abakibamo kandi turazi twese yuko n'ibihugu bidukikije umwimbu w'u Burundi urajayo igice yagukogwa nuko leta igihugu igikora ibishoboka byose kugira haboneke amafaranga ahagije ashigwa muri icyo gisata cy'ukuronka ifumbire ihagije kandi ku gihe igashikira abanyagihugu abarimyi mu gihe bayishakiye nta yandi mayeri nuko biteza gukogwa leta iteza kurondera amafaranga ahagije kuko n'igisata nkoramutima ayo mafaranga rero yoja nko kwagura amahinguriro binaniranye bakagira kugura ifumbire hanze nafite birashoboka ikindi nacyo bagashyiramo amafaranga mu buryo bwo gushyikiriza ifumbire abanyagihugu kuko hariho fomu ivuga ati ifumbire ndayifise ngo mugabo byananiranye ingene ifumbire ngushyikira ngo abanyagihugu kwibatsa imbere y'ibyo bintu n'ibiki bidashoboka ibyo
Pierre Claver Nahimana umufundi w'indimo akaba yahoze ari n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Diomede Nintereza umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'uburongozi avuga ko ingingo y'umushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yo gutegeka abarimyi kurihira icyarimwe amahera y'ifumbire bakeneye itorohereza abarimyi n'ibyo basanzwe bafise amikoro make kino gihe uwo muhinga akabona ko icyo gukorwa ari ubwo uburenganzira abashobora kuzana ifumbire kugira ngo umurimyi ayironke byoroshe kurikira Diomede Nintereza
muri iki gihe
umuntu yovuga atihenda kwa bene igihugu batagira uburyo kukwegeranya amafaranga bumwe nyene ngo bace bagura mwavu bakeneye bumwe nyene ngo baronke amafaranga na cyane cyane kwa mikoro yabo kuva mu myaka yeze agenda agabanuka. Nibaza rero ko umushikiranganje yo yagize ibishobisho abarahimiriza kugira bagire kumburo twigoro mugabo kumbure azi neza ko bitoshoboka canke kumbure ashaka kubatera intege gusa kugira kumbure hamwe byo bananira umushikiranganje afadikanije n'umushikiranganje w'ikigega n'amabanki mbere leta yifise mu mutahe bashobora gufasha abenegihugu hamwe byo bari ivyo byo kumvikana mugabo hamwe yo bivuze atavuganye kandi atabona ko azofasha abenegihugu yo batumye koko fomi nkishira hamwe gigenga cyose arifatira kuri iyo ngingo y'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi maze nayo nyine fomi igacivuga ati n'umushikiranganje rabivuze nibazane amafaranga imbere aho rero umushikiranganje yoba atabyumvire neza canke yuba ataravye amikoro y'abarundi muri rusange kuko murazi ko hamwe umwavu utoboneka umwimbu ugabanuka bimwe biboneka ivyo kogwa navyo ni vyinshi ubwa mbere hoho nuko muri kazoza amashirahamwe asanzwe ashobora gukora umwavu bo yareka gakora kugira nayo nyine azana umwavu na cyane cyane fomi higanwa n'andi mashirahamwe yaba yo ngaha na cyane cyane y'abarundi maze abanyagihugu bitorere baravye akarusho baravye agaciro byita la karite baravye n'igiciro aho niho Uburundi buzuwa buriko burafasha abenegihugu ica kabiri n'ukumenya uko ndeko ndabivuga yuko bataretse ngo icyo ishira hamwe canke n'amasho mwahiganwe imisi yose igihe cyose ufata ingingo rituma iduza igiciro cy'umwavu kuko n'ishira hamwe gigenga ari nacyo gituma la concurrence ari ikintu gikomeye cyane.
Uyo rero akaba ari Diomede Ninteretse umwigisha muri za kaminuza mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'uburongozi bwiza nayo runani rwa maradio rukaba gwararondeye ubushikiranganje bujejwe uburimyi kugira bushikirize ibitigiri by'ifumbire yasabwe n'abarimyi muri ririma ry'impeshi ibirarane ku bihe by'irima byaheze hamwe n'ibiriko birakogwa kugira ifumbire iboneke ku gihe ariko ntaco barashima gushikiriza muri ubwo ushikiranganje
none rero nani yana makuru murani ko murate toko tarashikiriza cyo yagarukira mwumvise ko yarashimikiye ku ngingo imwe gusa itangwa gifumbire irima gimeshi mwumvise ko byifashe mu ntara zitandukanye mwumvise n'intyano zitandukanye z'abahinga amaradio ari mu runo runani yari radio Hema FM bonesha FM radio Isanganiro Shima FM yo mu Rumonge agaseke yo mu Ruyigi na Hemesha Mahoro yo mu Kirundo hamwe n'ibinyamakuru byandika ari byo iwacu na Jimbere Magazine mukaba mwashikijwe na Venal yo mu Ngeri mfatikanije na
Esperance Inkuye
Frederic Gasore akaba ari mu buhinga bw'ivyuma ano makuru akaba yahagarariwe na Pascal Nahimana hamwe na Jean Dodier irakoze murakoze.
Urunani kwa maradio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi.